Amahoro mwese muteza amatwi kandi vya radio isanganyiro kazema no makuru twabateguriye tuyahere kuri bikuru bikuru yagize bango mu washinga amateka afite amakenga ku bice 26% bimaze kurenga ku mafaranga agenewe abahagurusho ibyo bita exonération mu gifaransa mu mezi 5 arangiye y'umwaka w'amafaranga w'2025 ushira w'2026 bango mu banyagihugu mu gisagara ca Bujumbura bagasaba leta y'u Burundi gukuraho burusho buhabwa abantu bamwe bamwe no kugabanya makori ku bidandazwa bya nkenegwa Rano makuru mnaja kumva icyo mwishira hamwe Orikome gishinze kugwanya igiturire n'isaza kwa gy'umutungo wa leta babivuga ko mnaja kumva kandi n'umuhinga mu by'ubutunzi ahabona ko amafaranga leta ikoresha akwiye gushirwa hanini mu migambi gwiza umwimbo nk'uburimyi bw'ibitegwa njya ukamazi nk'ikawa Mwisata chimibano na ho, bangu mwagabu babamu gisagara cha Gitega, wafuka kuba hohotegwa na wakinyezi babo mvugio butanu kanyi. Boniface ndo imana, arongo yoshira hamwe gibagabu mungahinda, imeza ko amabia koregwa abagabu ari menshi, bikagira ningaru kambi kuruvyaro. Ndibye bikuru bikuru bigize ano makuru mukanye sase nido nido. Mubuhinga bw'ivyuma ni Arobe Yandwayo, kuri mikroni Clovis niyo nkuru sangwe ikaze.
Sangwa muri sanze kuri radio isanganiro
Ndasubiye kubaramutsa ibice 26% nivyo bimaze kurenga ku mafaranga yagenewe abahabwa burusho ivyo bita exonération mu gifaransa mu mezi 5 arangiye y'umwaka w'amafaranga w'2025 ushira w'2026 nivyavuye mu mwihezo wo kuri uyu wa mbere wakozwe na sentare yaje kubahiriza amatungo ya leta ku nteguro y'ibwirizwa risubiramo amafaranga leta ikoresha amafaranga y'uburusho leta itanga akaba yamaze gukoreshwa yarenga imiliyari 140 mu gihe hari hategekanijwe ko batazorenza imiliyari 110 z'amarundi Leopold Kabura arongoye sentare yubahiriza amatungo ya leta akavuga ko bikwiye gusigurwa n'ubushikiranganji w'igiga cya leta Alexis Ndayisenga
Umwihwezo wakozwe na sentare ijejwe kubahiriza amatungo ya leta ku nteguro y'ibwirizwa risubiramo amafaranga leta ikoresha werekanye ko amafaranga arenga gato imiliyari 140 ariyo yakoreshejwe mu gutanga uburusho bimwe bita exonération mu rurimi rw'igifaransa mu kiringo cy'amezi 5 arangiye mu mwaka w'amafaranga w'2025 ushyira wa 2026 aho ngo ni mu gihe hari hategekanijwe kubwo burusho butazorenza amafaranga arenga gato imiliyari 110 nk'uko biri muri uwo mwihwezo ijyateye makenga bamwe mu bashinga amateka aho mushinga amateka ruwika mwe n'ubusa abona ko abajejwe gutunganya ibyo burusho butangwa ku bantu ngo bakwiye kuraba icyo kokwa kuko ari kibazo cyamakiribonekeza mu myaka yose
uko imyaka yagiye irahera hatanguye gutangwa exonération ni kayo ma exonération yagumye arenga urugero leta yategekanije kuko leta irayategekanya ijana ku ijana gashinga igiharuro ntarengwa ikibazo umuntu yibaza ariko none iyo hari uko iyo isanzwe bitegekanijwe ntarengwa kugira ngo nk'ubu mu mezi 5 gusa biba bimaze kurenga ko ibice 2026 ubwo nta muntu aba yakoze nabi kandi nibigira nkana cabajejwe muratonde rero abo bantu bajeje gutanga ku exonération baze badusigurire ingene barenga ibiharuro bazi bitegekanijwe
ku rundi ruhande umushinga amateka Martin Iteretse abona kico kibazo cyo bakiva ku bumenyi buke kubwiwe ngo inzego zose z'igihugu zikwiye gukorana
kama exonération arakwiye umwihwezo kanze go zose kajya mugira zitere no muri ministere de finance birashoboka ko nuko mwabivuze hari amakapasite bashobora kuba badafise mugizo kapasite cyangwa zo competence zikaba ziri na hantu gufashanya rero tukaja hamwe karabira hamwe avantage na ikomere tukaraba neza ko abazonsa mu exonération byukuri bayamerite
yishura kuri ibyo bibazo by'abashinga amateka Leopold Kabura arongoye sentare jejwe kubahiriza amatungo ya leta avuga ko byose bikwiye gusigurwa n'umushikiranganje w'ikigega
Ikizabu hejeje kuvuga byose kuri ari cyane cyane batumwa ko mushikiranganje muzajejwe harimo ikigega cya leta ndetse n'abandi bantu bose bajejwe ibyerekeye ama exonération hanyuma bakabatswa ndetse n'imbere yo kubatswa niyumvira ko abo bantu bose boca hamwe bagaheza bakiga icyo kibazo cya exonération kumatsiba umurengera hanyuma kagira ate recommandation ndetse n'itegeko ryerekeye rigaca rifatwa kugira ngo habe maîtrise des exonérations.
yoneguro yibwirizwa nimero imwe agakwego 12 yo kwa 2024 ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2025 rigenga amafaranga leta ikoresha mu mwaka wa 2025 ushyira wa 2026 ikaba yaheruka kwemezwa n'inama shikiranganje.
Argisi Ndayisenga na bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara cha Bujumbura basaba leta y'u Burundi gushyira imbere igisata cy'ubutare no kugabanya makori ku bidandazwa vya nkenegwa no gukuraho burusho buhabwa abantu bamwe bamwe mu gihe leta y'u Burundi irikiratekanya ubugyo buzokoreshwa mu mezi atandatu ari imbere. Abaganire n'isanganyiro kuri uyu wa kabiri babona ko ibyo bituma haboneka ubugyo n'igihugu gatera imbere. Turatega amatwi murano majwi yagiranijwe na mugenzi wacu Sheira Irambona.
Aje nk'umunyagihugu mbona kwera dutanga makori byose byo dukoresha byose leta ikoresha ibiva mu makori yacu leta kubyerekeye amaheri zokoresha ngira ndiyo buraha yakura
igisata ca mbere kicoze imbere ya byose na cyane cyane n'igisata cy'ubumenyi aho nshatse kuvuga ibyo kwiga muri education kugira ngo abo bakozi ibyo bisata byose bajamwo babijanemwo ubumenyi bukwiye. Aho gisata cha kabiri ncamvuga ni gisata c'uburimyi kugira ngo turonke amahera y'agaciro turakeneye uburimyi cyane cyane muri bijya bavuga ko ari njabukamazi nk'ikawa icyayi mbese n'ibindi kugira ngo tubandanye dutera imbere turonka ayo mahera y'agaciro. Ica gatatu novuga nico ibi byo gucukura ubutare kubera byo bitegerezwa kuzana amahera y'agaciro rero bigiyemo abantu babimenyereye babyize byofasha cyane kugira ngo igihugu kizamuke. N'ibi bintu bavuga by'ibitoro bikenera amahera y'agaciro. Amahera y'agaciro rero avuye muri ico gisata c'uburimyi n'ico gisata ibyo byo gucukura ubutare nibaza ko igihugu cotera imbere.
Ubwo burusho batanga kuri bamwe bamwe exoneration bisaba ko bugabanya kugira ngo dushobore gutera imbere.
Ubusuma buriko buraba ni bwinshi, abantu barasemerera, societe civile igasemerera, leta irabibona, umukuru w'igihugu arayivuga nayo nyine akavuga ati birananiye. Rero hakwiye kuba ibihano aho abantu bose bibazi yuko bari kora bari iki gihugu mu kanyenyezi yuko akaba ibihano nk'aho ibihano n'undi azovuga ati kandi ibihano birahari
abona ko nk'ibitoro byadutse kubera amadolari ataboneka ahubwo yo kwihutira kurondera amafaranga va makungu hanyuma menga niho ibintu bisubira kumanuka kujya ku byo twahora ko nka kera
tugakunda d'abord igihugu umuntu ahawe ikintu igikorwa akora akamenya ko ari igikorwa cy'igihugu si igikorwa cy'iwe si ukubaka inzu yiwe si ukubaka amazu y'abana biwe ni igikorwa d'abord cy'igihugu nitwakunda igihugu tuzagiteza imbere kandi twese ubwoko bwose buri hamwe tuzagiteza imbere.
Leta y'u Burundi ngo ntiyarikwiye kuduza amafaranga isanzwe irikirakoresha ngo kuko bica bigira ingaruka mbi ku muguzi kubera ko hacaba iduzwa ry'amakuru n'amatagisi kugira ayo mafaranga aboneke bivuga n'urongo ishyirahamwe Oricome mu iganiro yahaye isanganyiro kuri uyu wa kabiri. Gabriel Rufyiri akaba yamwijeje ko leta yari kuraba ingene amafaranga itekanye gukoresha yakoreshejwe ahataco yakoze agashyirwa mu bisata biyakeneye muri kino gihe. Tega amatwi Gabriel Rufyiri arongo ishyirahamwe Oricome gishinze kugwanya igiturire n'isaga kugwanya amatungo ya leta.
Iyo turi muri revision budgetaire mu bisanzwe kirazira kuduza amafaranga. Revision budgetaire kirazira kuduza. Revision budgetaire principe yayo nuko barabaho amafaranga yaheze bagira ibyo bita ajustema nukuvuga bafata aho amafaranga batashobye kuyakoresha mugaba mu bisanzwe ntibari bafise uburenganzira n'abata bwo kuduza budget en cours d'orani siko byagomba kugenda mu ma principe agenga ama budget ivyo ntivyemewe peut-être urashaka cyo bavuga bati twarahinduye secrétaire ya gouvernement ya leta leta ubuya bushikanganje bwari 15 bwa 12 13 bagashobora kuvuga bati twaragize reforme administrative ivyo byose birumvikana mugabo bigomba gusigurirwa bene igihugu ingene byakozwe hanyuma ni ingene itego ritangwa en principe giye kuraba ibyinwa shingiro sinibuka neza article mugabo burya itegeko bwizwa shingiro ritegeka yuko amafaranga ritegomba kuyiga batanga n'imiburiburi amezi atatu kugira ngo babirabe neza mugabo nk'ubusanga byagiye mu minsi ibiri mu munsi umwe hamwe bagira babyiga hanyuma uya havotwa icyo bita budget citoyen budget citoyen no kuvuga yuko natwebwe amashyira hamwe yacyo twa tubikurikirana turagira uruhara mu bisanzwe nico gituma bora dutanga iyi myihwezo tukayishikiriza aba babijejwe kiretse yuko umuntu abona yuko batabikurikiza numunsi numwe ubibonera mu bisanzwe ku kintu bitani vodovi destoyer ingena bene igihugu babayeho niho bibonera mu bisanzwe ntibamerewe neza nk'umukozi wa leta wewe agenda yikoreye amaboko
niya mafaranga leta ikoresha ngo akwiye gushigwa hanini mu bigambi igwiza umwimbo nk'uburimyi bw'ibiterwa njya bukamazi nk'ikawa bivugwa na Diomedien Interetse umuhinga mu by'ubutunzi afatiye kwisubirwamo igintegura iteko rigenga uburyo leta ikoresha muri uno mwaka abona ko aya mafaranga afasha leta mu mibereho yayo ya misi yose nko mu guhemba abakozi ibyo abona ko atacyo biba bigisahiriza umunyagihugu Diomedien Interetse umuhinga mu by'ubutunzi
ikibazo no kwibaza ico ayo mafaranga yongereza mu vyerekeye ubutunzi neguro y'ayo mafaranga uyu mwaka bavuga ko bazakoresha amafaranga arenga miliyaridi ibihumbi bitanu ugasanga ayo bazokwinjiza ari mu miliyaridi ibihumbi bine n'amajana atandatu ni ukuvuga yuko igihengeri kingana n'amamiliyaridi amajana ane n'amafaranga menshi cyane kuko angana 8% y'igihengeri kandi igihengeri iyo kibonetse ni igihengeri kigiye gusahiriza ibikorwa bya misi yose ni ukuvuga by'imishahara n'ibintu bitari mu bintu bizana umwimbu mu gihugu na cyane cyane yuko iyo igihengeri kigumye kihaza kiza kongerereza ideni igihugu gifise ibyo bitara dette publique murazi ko tugeze ku mafaranga angana ku miliyaridi ashika ibihumbi bitandatu by'amadeni urumva icyo gihengeri kizoza kongerereza igihengeri cyari kihari kijanye n'amadeni na cyane cyane ko icyo gihengeri abashinga amateka nibaza bogerageza bakakigabanya n'abatokigabanya aya mafaranga bavuga akazoja mu nteguro y'imigambi iza n'umwimbi nko mu ikawa mu cayi kava nko mu minere akaja nko mu bintu by'amasosiyete asanzwe aduza umwimbi no kuvuga nk'iby'amatomati iby'amafi dusanzwe dufize muri Burundi mugabo ugasanga ari gihe upfugusa kubera bidahinguwe kibaza rero yuko leta yo kwamayishiramo yuko amafaranga aje mu kongereza umwimbo naje na cyane cyane mu guhemba abakozi mu kugira amadesansitere kugura imiduga myiza kugura amaordinatere amanama n'ibindi bijya muri iyo ntumbero kuko murabona muri no bije ibice birenga 50% bijya muri iyo ntumbero y'ukumera nk'ukubaho neza kwa leta mu gihe Uburundi bufite ingorane ziboneka z'ubutunzi na cyane cyane ko twe twibaza yuko amafaranga yoza mu by'ukutorera inyishu y'ibibazo by'ubutunzi bihari na cyane cyane nibivyerekeye ivyo amafaranga y'agaciro
isanganiro inami sumbingi
ano makuru tuyabaneze mu gisata c'imibano bamwe mu bagabo baba mu gisagara ca Gitega bavuga ko bahohoterwa n'abakinyizi babo mu buryo butandukanye Boniface Nduwimana arongoye ishira hamwe ry'abagabo mu gahinda yemeza ko amabakoregwa abagabo ari menshi bikagira n'ingaruka mbi ku ruvyaro mu buyobozi bwa hora bujeje iterambere ry'ingo n'ikibano yahora yitwa CDFC bavuga ko ubwo buyobozi bwakira abagabo co kimwe n'abakenyezi bavuga ko bahohoterwa ariko ngo abagabo babahuka kubitura nibake no maître Alphonsine Bigirimana umushinga manza akaba n'umuhinga mu bijanye n'agateka kazi na muntu avuga ko mu Burundi hakiri kumira rifatiye ku migenzo bigasabwa ko ihinduka rihera ku ndero yo kuziko Mire Kanyange
abo bagabo bavuga ko bahohoterwa mu ngo zabo tubasanze mu gisagara cha Gitega ariko bavuga ko baturuka muri komine Kiganda bemeza ko bakorewa mabi n'abakenyezi babo harimo ayaciye mu mabanga mpuzabitsina
uko ntabagabo bahohoterwa mu rugo ivyo baba bafitiye uburenganzira barabunyagwa ubwo burenganzira bakabwakwa cyane cyane mu gitanda no kuvuga ibanga ryo kwabirana dikamera nk'ikidandazo ugasanga umukenyezi akeneye ibyo akeneye aciye agikoresha umugabo ntibashobore kubonana nk'uko umugabo yabyipfutse bikamera nko kugura
yaramwe yotekera ugende bashobora kubona n'umuhungu bamubyaranye nawe bazanye ubuhiri ntaciye ngende n'umukara n'umuhungu wanje twabyaranye byaramubajije ko urya muhungu namusomeje amashuri y'Ubujumbura namupangiye mu Kamenge ndamurihira inzu ndandi ya restaurant mwanyina cyaramu aramwumvisha nyine ko je bakwiye kunyuma
ibibano bagabo bavuga byemezwa n'ishira hamwe abagabo mu gahinda ribona ko ayo mahohoterwa ariho ku bwinshi bikagira n'ingaruka mbi
inkurikizi z'ayo matati ni nyinshi cyane hari inkurikizi ziba kubagiranya matati aho bamwe batemagugwa abandi bagakomeretswa abandi bakicwa mbere bamwe amahohoterwa bakoregwa akabaviramo n'ingwara zo mu mutwe
ko hari bamwe mu bakenyezi bitwara nabi mu ngo zabo ngo birashoboka nkuko bisigugwa n'umushingwa manza akaba n'umuhinga mu vyagateka kazi na muntu
hari ha bakenyezi kumbure bashobora kuba bavyitwaramo nabi bakitwara nk'abiganzuye uwabaganza abagabo rero bagaca babona bya bintu ari bibi ko abagore babarengeye ubwo rero abakenyezi nabo barakwiye kubikorana ubuntu n'ubwenge mugabo ntibaheshe uburenganzira bwabo ivyo ntivyoshoboka
Maître Alphonsine Bigirimana akabona ko hari migenzo ikwiye guhinduka mu Burundi hakaba n'inyigisho
ugomba kwayo mabahera leta ikora ibishoboka byose kugira ngo umwe wese mu gateka yemere akabemo igishoboka nuko habwizwa inyigisho nivyo twokwita mu gifaransa mesure educative zigisha abagabo zikigisha abagore izi nyigisho zijanye n'uburenganzira abagabo bakavyumva n'abagore bakavyumva kwa karenganyo ntigashobora kubandanya akarenganyo nikabi
nayo divine burakeye umuhanuzi mu buyobozi bwahoze bujejwe iterambere ryingo n'imibano yahoze ari CDFC igitega avuga ko abagabo bake bitura ubwo buyobozi
hariho umugabo ashoraza kwitura mugabo bake cyane mugabo abandi kuri aba basanzwe bazi ko ari byo dukoramo bakaba bakubona mwubwizigirwa kenshi baraguhamagara mwibanga ntangere bakakuyagira ingorane bafise rero umugabo yubahutse akakurondera cyane nkuwandondejewe burya yarakize n'urugo rwe rwarabaye neza hariho benshi bibaza ngo guhohoterwa kumba ugasanga hariho nibibava ko nabo nyene rero iyo tuganiriye nkajya mu mizi tukavugana ndaronka nakanya ko kumubaza n'umukenyezi wiwe cyangwa hari gihe mbasanzwe ndamuzi n'uwo mukenyezi tukayaga akambwira hari gihe usanga hariho ibintu bapfa hariho umuzi w'ibibazo bafise mu muryango
mucegeranyo c'imyaka 5 c'ikigo Seruka co kwigenekezo rya kabiri kigarama uno mwaka cerekana ko kuva muri nzero 2020 gushika muri kigarama 2024 abantu barenga 5,300 bahohotewe bifatiye ku gitsina muri abo ibice 6% akaba ari abagabo
uraca bugacana yandi mu magara y'abantu
indwara y'umwingo canke inkavyi yibonekeza mu gihe ku gihimba cy'itosi haba havyimvye muganga Joseph Nyandwi yanonose kuvura indwara ziva ku nkabuzo azigura ko kugira umuntu amere uko biba bitewe n'ukungena umuntu aba yavutse ameze canke bitewe n'ibivyimba uyu muganga hanura abantu kwihutira kuja kwa muganga iyo babonye ku izosi bavyimvye kugira basuzume by'ukuri ko ari umwingo nico bivako bucana n'amagara y'abantu ohonera muco
iyo umuntu avyimvye ku ruhande rw'imbere rw'izosi bisigura ko afise umwingo muganga Joseph Nyandwi yanonosoye kuvura indwara ziva ku nkabuzo hasigura ko umwingo uva hanini kuko buri cunyunyu ca iyodo canke kandi kuba uva mu muryango hibonekejemwo abafise umwingo ikindi gishobora gutuma umuntu agira umwingo ngo nibivyimba umuntu agira ku izosi umuhinga asigura ko umwingo utari ikibazo igihe kivyimba kirenza isantimetero gaguke iyo rero umuntu afite umwingo ukenshi agira ibimenyetso bitandukanye nko kudahema neza umuntu agahema azwira canke kandi kugira inkorora
ikimenyetso cya mbere ni uko ibangamira ibihimba cyo guhema bituma umuntu adahema neza agahema azwira nko kugira amarasho agira inkorora twita tout d'irritation ifatira mu muhogo umva ko itava mu mahaha ariko ifatira mu muhogo hama ica kabiri bashobora gusharara cyane cyane abantu bari kubaririmba bakumva ko ararimba mwanjwi bigaca rigenda cyangwa imbere rigahinduka ntabwo hari imitsi tugara amaraso mu mutwe nayo nyine ikiruhande yayo y'ikompima rero ayo maraso ntayo agatembere neza mushakira ibitungu zungu rimwe rimwe imbere ashobora no kugwa hasi cyangwa agira ibindi bibazo urashobora kumira ukumva yuko ibintu bimeze bitari ko biragenda neza cyane cyane ikintu kigumye solide ukumva amenga giciye ku ibuye
iyo ndwara ngo ivugwa bivanye n'icayiteye
iyo umuntu atwituye icya mbere cyo turasaba ibipimo yo kuraba morphology ingene thyroid iteye hama tugatsaba n'ibipimo by'inkabuzo cyo kurabye nikora bivanye rero n'ibyo dutoye bimba izo nkabuzo dusanze ari nyinshi turatanga umuti wo kuzigabanya mimba dusanze ari nkeya turatanga umuti ku kuzongereza hama rero dusanze ra morphology thyroid ko iteye hari kibazo iteye cyangwa izotera no kuvuga ko irimo ibyimba turaheza tugasaba ko babyanariza kugira ibyo bitabye bishi shiramaga bakaraba bakontinize umuti hama tukasaba ko bayikurayo gibikene thyroid bayikurayo yose umuntu akabaho neza kandi itakibazo gusa cyica tumushira ku muti
muganga Joseph Nyandwi avuga ko iyo ngwara ikarira abakinyizi 90% kwijana mu bihe bitandukanye nk'iyo baciye imbyaro canke bibungenze rero ngiyo ngwara benshi baje kuyivuza igize kure aho umuntu usanga amazi no kugira ingwara zitandukanye ha cancer
umuntu aja ugenda afise agakorora cyangwa afise ijwi rihinduka akibaza mu bintu bisanzwe akadogera umwinga imyaka n'indi hama rero akaza mu iyo kanseri ikakwiragira umubiri wose akabona handi byase akaratumira muganga n'icyo gihe rero ubufasha bwa musikari buke hama umwinga wawufata abantu benshi ntibanabuze bawufata nk'uko menga ni ikintu gisanzwe rero igihe umuntu abona akantu kose kabyimye ku izosi no gutumira umuganga bakaraba ko atakibazo kirimo
biharurungiriranyo byatanzwe n'ishyaka mpuzamakungu gitamagara y'abantu OMS umwaka wa 2004 abantu bashika hafi 180,000 ku isi bari bafise umwingo benshi bakaba bava mu bihugu usanga isi dafise icunyunyu ca iyodo.
Arakoze ohonera mucho ni hano cye turangiza n'amakuru tego turabashikiza ndabashimire mwese mwatiza biri shimira na Arbendo wayo rekatwa majwi abashikira mwe 10 na Clovis niyo nkuru.